ni radio nk'ijwi y'America. Ijwi y'America giye kwashiriza iganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Burundi mutukumbira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22. Mu Rwanda mutukumbira kuri FM 104.3. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru Voice 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Niwe neza nshuti mwese namwe yakunze ibiradio Ijwi y'America muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu kiganiro cy'umunsi tugiye kuvuga ku kiza COVID-19, coronavirus kiriko kiriha inkumbi ku isi hose aho ibitigiri byabo kimaze guhitana biguma vyongera. Uyu munsi turashimikira kuri kimwe mu bihugu byo muri Afrika kigaramiwe cyane n'icyo kiza, igihugu cya Afrika y'Epfo giherutse no gutorwamwo ubundi bwoko bw'icyo kiza bubi cyane kandi bwandukira cyane kurusha. Twahisemo kuraba ukuntu icyo kiza cifashe muri icyo gihugu, kuko icyo gihugu kirimo igitigiri kinini cy'abarundi ikana abanyarwanda babayo, kandi bamwe muri bo bakaba bari mu mwuga w'abaganga n'abaforoma. Uyu munsi rero twatumiye Jadone Nziza, umurundi akora mu byerekeye ubuvuzi mu gihugu cya Afurika y'Epfo, nabagiye kumusaba mukanya atwidondore. Muri we neza Jadone Nziza.
Niriwe muri we neza, ndaramukije bwa mbere mwebwe, taramukije abo turi kumwe mu kiganiro. Mbanje guhumuriza no guhoza bose bamaze gukorwa ikiza cya COVID-19 tubana nga anya disinze n'abandi bose ku isi nzima, muri Amerika n'ahandi hose. Ikiza cya COVID-19 kiko kirahunye inganda, tubahumuriza tuvuga ati nta mvura idahita, urukingo ruriko ruraza n'ibindi. Twibaza ko ndi mu gisagara cya Johannesburg, Afrique du Sud, ari mu gihugu ngira ngo nicyo cya mbere ngaha muri Afurika gifise kanyishije za COVID-19.
Murakoze Jado. Turi kumwe kandi na Pierre Bertrand Ndagirwa, yamaze imyaka 18 aba mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Pierre Bertrand ni umuhinga mu vyerekeye imigenderanire hagati y'ibihugu hamwe no mu vyerekeye politike n'iterambere. Muri we neza Pierre Bertrand.
Amahoro neza Monsieur Frederic, ndabaramukije n'abagenzi bacu bari ngaha anye nk'uko Jado yabivuze, naje ndifuza kubaha ikaze no kubaramutsa. Nkaba ndiko mvugira i Pretoria nkomeye kuze muri Afurika y'Epfo, hanyuma nibaza yuko atari ukubaramutsa ahasigaye twoyaza tugahana hano ijambo.
Ni vyiza cane rwose. Turi kumwe kandi na Albert Niyonzima, nawe nyene aba mu gihugu ca Afurika y'Epfo mu gisagara ca Cape Town. Muri we neza Albert, mutwidondore na
Niriwe neza cane. Ni Albert Niyonzima, ndi mu gisagara ca Cape Town muri Afurika y'Epfo. Nagira mfata akanya kubashimira kuri akigoro mwagize kuduhamagara, mwatwiyumviriye ko mukaduhamagara mu kiganiro canyu. Hama ndamutsa n'abo turi kumwe abatumire muri ibiganiro, ndamutsa n'abariko baradukurikirana. Hama ndibaza biraza kugenda neza.
Murakoze cyane rwose. Imbere rero yuko tuja ku muzi w'ikiganiro, aho tugiye kuvuga cyane cyane ku kuntu icyo kiza cyifashe mu gihugu cya Afurika y'Epfo, hamwe n'ukuntu abarundi bariyo bariko baracirinda mu gukurikiza ingingo zafashwe na leta y'icyo gihugu mu ntumbero yo gukingira abanyagihugu. Nashaka tugaruke ku biharuro by'ukuntu icyo kiza cyifashe kwisi hose na muri leta zunze ubumwe za Amerika eka no muri Afrika y'epfo kuri munsi rero tuko turavugana kwisi hose abantu bamaze kumenyekana ko banduye umugira ukiza COVID-19 bangana ni miliyoni ijana na zitatu n'ibihumbi 58 n'amajanindwi na 50 aho kimaze guhitana kwisi hose ni imiliyoni zibiri n'ibihumbi 230 n'89 mu gihe abamaze kugikira ku isi hose bangana n'imiliyoni 57 n'ibihumbi 618 muri leta z'umwe za Amerika abamaze kwandura icyo kiza ni miliyoni 26 n'ibihumbi 440 519 mu gihe abo kimaze guhitana ari ibihumbi 446 267 abanduye uyu mugera bakawukira muri leta z'umwe za Amerika nabo ni miliyoni 11 n'ibihumbi 166 n'amajana 5 muri Afrika y'epfo ari naho tugiye kuvuga cyane muri iki kiganiro bamaze kumenyekana ko banduye uyu mugera ni umuliyoni n'ibihumbi 453 n'amajana 761 abo ikiza cya COVID kimaze guhitana n'ibihumbi 44,664 mu gihe umuliyoni n'ibihumbi 299 n'amajana 620 bakize jadone nziza mukora mu vyerekeye amagara y'abantu mu gihugu c'Afrika y'epfo mu majambo make ibintu byifashe gute abarundi bari muri icyo gihugu baterezwa kuba batekewe n'ubwoba ibintu byifashe gute
murakoze cyane kumva ijambo kandi murakoze kuri iryo jambo ry'intangamarara muduhaye n'ibiharuro byo ku isi nzima muri Amerika no ngaha afitisi yego ibintu byari byoroshe muri periode ya COVID ya mbere byari byoroshe hanyuma tujya mu ya kabiri mu Barundi tubana n'abasijya afite mugabo twe twibanda ku Barundi gusa akenshi ahanini ntibyaboroheye abenshi barabuze akazi kuko amaserivisi menshi yarahagaze taux de chômage iriyongera abarundi bumva impunzi zisanzwe zibaho kubera yo kuyingunganya mu bizinesi nyinshi kubera nivo za confinement bashize ko basanze izo bizinesi nabo zagiye zugagwa kubera iyo nivo ya confinement nkubu twari turi muri confinement nivo ya confinement ya level 3 iyo level 3 wasanga nko inzoga zitadandazwa abantu benshi mu mpunzi cyangwa abimukira abarundi bene wacu benshi bakora mu maresitora amaresitora menshi usanga adakora neza kubera ahantu ugenda udasanga ubukanywa usanga bitoroshe urundi baravuga ngo burarudi yugaye ngo cyaba ngo ugeretse byiza inuzenya ikonfinema ngaha hanyu barugaye kudana za alkoholu donge ibintu byinshi usanga ari bice bitagenda neza ku byerekeye bizinesi ku buryo usanga ari abarundi benshi batamerewa neza benshi bahirukanye mu mazu yabo bari bapanze kubera ko batashobora kuyariha abenshi gusa turagifite ama asosiyasiyon twari inyunganya hagati yacu tugafashanya mugabo ntibyari byoroshye kandi ubu ntibyoroshye mugabo kuko ntabwo ndahita niko biraza bukebuke
ukuntu mufashanya muri iyo asosiyasiyo y'abarundi turakugaruka ko ariko nashaka ndabaze ubu muri iki gihe hariho akizero tukiri kuri we nyine jado ni nziza hari akizero amakuru atangazwa avuga ko hariho urucandago ariko ruraboneka
akizero karahari kandi n'ibiharuro kubera ayo mamezi izo ngingo bafashe za confirma nuko navuze turi troisième niveau ya confinement level 3 yo ikaba kubera utwigoro bafashe two kudesinfecta amamaske hanyuma na couvre-feu yahora ihera kuva saa tatu zo mu ijoro gushyika saa zine zo mu gatondo sixheures du matin ibyo byose byaratumye n'abantu kudakorana ari benshi hamwe n'udandaza rwa alukoro kuko burya nushobora umuntu waborewe nushobora kumubwira ngo wikingire gutya ibyo byose byafashije rero ibiharuro byagabanutse rwose nubamenyesha ko ibiharuro byari byiyongereye rwose ku buryo nk'itariki 13 z'ukwa mbere amaka ya covid yashyika ku 18,500 itariki 13 z'ukwa mbere hanyuma icyo gihe n'abapfa bakaba bari 186 ibyo byari ibiharuro biri hejuru rwose twari twigeze tubona mugabo ubunye byagabanutse rwose nubuga nubamenyesha ko uyu munsi biharuro biri ku 4000 by'amakama shasha yabanduye covid yaguye ku 18 n'amajana 5 biramanuka biza ku 4000 n'amajana 5 25 hanyuma akaba hapfuye abantu 213
ego me
turumva ko ahejeje kuvuga mu mwanya saa 2 biheze aravuze donga amaze imazimwe zimara arazikuyeho ngora arasubiye mugabo niyo nifashe umwanya mwanya heze baratubiye kudandaza kuvunyene kudandaza rwa koro arasubiye kugira mu buzima ubundi buzima ku ndi kote bubandaje
reka tugaruke kuri mwebwe tubabaze namwe mushiye ntahe Jean Bertrand muki gihe mu yubusha Afrika ipfu hadutse ubundi bwoko bwa covid 19 bumeze nabi kurusha umugera wa mbere w'ico kiza abarundi bavyifata mu gute muri iki gihe
murakoze cyane ukibazo kandi ndashimiye cyane rwose kunanga amara mwatanze ndashimiye na Shadow ajeje kumera nk'usobanura ibitari bikenya bijanye naho ico kiza mu rwanda kiza rigeze na Afrika kuvyerekeye abarundi byo novuga yuko abarundi ico kimwe n'andi bantu bose ba muri kintu gihugu ca Afrika y'epfo ukunga byifashe mu sekundi urumva y'amategeko asohotse kandi atari amategeko ya leta twetegerezwa kuyakurikiza haba kubyerekeye izo ngingo zo kugabanya urujya n'uruza rw'abantu aribyo bita confinement mu Gifaransa haba ku bijanye n'izo ngingo zo kugara ibiraho canke kugara amaresitora haba ibijanye n'izo ngingo zo kugabanya igitigiri cy'abantu bashobora guhura kugabanya imanza zishobora kuba ibyo byose n'ibintu nk'uko Jadira bivuze bifite ingaruka ku mibereho y'abantu hamwe n'ubuzima bwabo bwa misi yose bikagira ingaruka mbi ku bijanye n'abahora bakora utuzi ubuzi bwa misi yose bagira usanga baca amahera ku munsi ku munsi uko bavuga tubyifashe umunsi ukundi turihanganze twihanganira hamwe n'abandi hama rero iyo hagize abagira ingorane zikomeye cyane nk'abo bumva birukanwa mu mazu hari amashyirahamwe tuyagerageza gufashanya ari ufasha mugenzi we umuntu ku muntu canke dushyira amahera hamwe mu mashyirahamwe tukaraba ukuntu tuza turatangatanga ibifungurwa bya bihambaye gusumba ibindi ibyo birimo byo nakwita solidarity muri onivo ya diaspora hama igisigaye naco turagerageza kuyaga tukaza turahanahana amakuru tuhanahana n'impanuro kuko nk'uko mubizi ibyo bintu byo kugabanya urujya n'uruza rw'abantu ntitubyumva co kimwe ndetse nuko iyo ndwara yoba ikaze cyangwa idakaze ari abantu batatu n'uko kwanza byumva wumva yuko hejuru nuvuga hejuru yo gufashanya mu buryo n'ubuzima bwa misi yose hariho no guhanahana impanuro no gufashanya kugerageza kwitahura kumwe tugatahura twese yuko mu gihe twikingiye tugakurikiza izo ngingo leta yafashe bifasha kudukingira twebwe ubwacu bigakingira n'abandi bose bari muri kino gihugu tubamo
murakoze namwe Albert mu gisagara cya Cape Town hoho bifashe gute
murakoze kumpa kanya mu bisanzwe kubyerekeye ikiza cya corona byaratugize kw'ingaruka ikomeye cyane kuko abarundi hano tubayeho twiyungunganya nk'uko mugenzi wanjye Jacques yabivuze usanga rero iyo leta ifashe ingingo yo kugara ibintu bimwe bimwe hari nk'abakora mu mabuwate cyangwa mu tubare rero usanga iyo bugaye nk'ikintu cyitwa inzoga benshi bicaye bagira ko ingaruka kuko urumva cababaho mu buzima bubi ntibaba bihembwa kandi baba babaye mu nzu impangano urumva ko bagira ko ingaruka nini cyane tama kubijanye nuko hano muri Cape Town nibaza ko town niyo irifise ibitigiri ibiri hejuru mengo ntibagiye rero ingingo zifatwa cyangwa ari ingingo nyene ni hamwe nyene bavuga mu kirundi ngo utiga banigaburira urabikurikiza impanuro ziba zatanzwe ariko mu bisanzwe abantu usanga babayeho nabi turagerageza nyine kwiyungunganya kuba afise ikijumu yoha ko mugenzi we akamufasha rero nk'abarundi twarihanganye mu bisanzwe ko turabye ibyo twagiye turacamwo mu bihugu byacu duturukamo usanga tuba dufite imitima yo kurinda rero turihangana uko biba biri kose ego na diaspora irafasha ndabona ko baragerageza gufashanya uko bashoboye uba afite icyo asumbije mugenzi we akamuhereza
ndumva hariho akizero tubibutse nshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio nk'ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Turafise umuntu wanyu iradio ijwi ya Amerika afise ikibazo babaza abatumire bacu Jado Nziza na Pierre Bertrand na Albert John Ndayizeye duka ku ijambo ikibazo mu kanya gatoto.
Ndabaramukije abamenyesha makuru w'ikigo cya Amerika, ndaramukije n'abatumire madushikirije kugira ngo badufashe kudusesangurira ibijyanye n'iki kiza cya coronavirus. Ndabahaye mwiriwe na mwakeye bipfanye n'aho bari
nyambo cyane.
Kome hanyuma jewe ikibazo na mfise cyane ndashaka kubabaza twagize n'amahirwe mwadutumiriye umuganga kubijanye n'isesangurwa rya coronavirus. Nashaka mbaze nkamweke mwabyitse mukabinonosora canke muzi ibijanye na virus cyane cyane uko virus yagaraye kumikwa imyinshi y'indwara zifata ku muntu. Nashaka mbaze ati ikibazo kubera iki ibipimo turiko turakorerwa umuntu ashobora gupimwa uno munsi cyo yasubirayo bakamubwira yuko ari positive buke akagenda akasanga ari negative? Icyo ni cya mbere. Nashaka kumenya none ibikoresho bakoresha ntibikora cyo kimwe cyangwa bimeze gute, kubera ko nashaka nje ngize ubunyene turiko turavugana kuri iri cyo cya Amerika. Jewe mba ndi mu gihugu cyo mu Burundi ariko sinabroza amahirwe yo kugenda kubera ko naragiye gupimwa kugira ngo ndonke urupapuro rwo kwerekana yuko napimwe COVID-19 kugira ngo ndonke uruhushya rwo kwinjira mu kindi gihugu. Aho natanguriye bambwiye yuko ndi positive, ariko bukeye bwaho nje ahandi ntanga amafaranga yo gusubira kwipimisha bambwira yuko ndi negative. Ibyo byabaye imigwi ibiri kandi kurikirana mu minsi ibiri itatandukanye. Rero nashaka menye ati ibyo bipimo bikorwa gute. Hanyuma ikindi nacu urabona mu bihugu by'iwacu abenshi bariko baragwa mu ngorera. Novuga nk'akarorero mu gihugu cyo mu Rwanda duhana urubibe n'u Burundi cyangwa u Burundi, urabona yuko abanyagihugu bariya bo hasi b'abanyarucari bariko bararira ayo kwarika urumva none nabo bariko barazirika ngo bugaraniwe mu mazu yabo, ariko ibipimo mu mwanya ngo biriko biraduka none ko bugaranwa inzara irabica ibipfa hehe? Ibyo bipimo biberekana yuko bagwaye ibipfa hehe kandi batasohoka barabugaraniye mu mazu?
Ibipimo
nk'abasesanguzi twashaka badusobanurira ingene bipimwa n'ingene batanga inyishu zavuyemwo, kuko bumviza ati uragwaye mugabo na confirmation ubwiyemo ikarangira atani kimenyetso ufise cy'uko wagwaye. Aho niho nshaka
reka tubaze umushikanahe Jado Nziza akora mu vyaha kibuganga atubwire nico akwishuye, ariko ico abashinga nayo bose bahuriye ko haba Jado Nziza, Pierre Bertrand na Albert bari mu gihugu cya Afurika y'Epfo bavuga ko ingingo zafashwe na Leta ya Afurika y'Epfo arizo ziriko ziratuma rero ibitigiri bigabanuka, n'ahandi rero abategetsi bose mu bihugu byose barafata ingingo zo gukingira abanyagihugu ingingo zituma ico kiza kiteye inkumbi nk'uko cyari kubigira. Jado Nziza mukanya gatoya cyane rwose munsi y'umunota umwe inyisha umwoha John Ndayizeye ari mu ntara ya Iowa aho ni muri Leta Zunze Amerika bajije yavuze ivyerekeye ibipimo bitandukanye aronse ivyo bintu birashaka gushaka.
John ndamushimiye icyo kibazo abajije umva abajije ikibazo ko habaho amaforesita donkerezita kizewe umva waho bigeze dufite hariho test zibiri ziriko zirakogwa jimbuga aho undi ari yo bikara kitse kati kitse ni kitse muna ashora kurongereza mu minota 15 muna gifata decision kwa mu confina cyane mugabe ari kitse ya kora PCR ita PCR ionye ni test iba yizewe gose nuba ko onse ita PCR kenshi nuba ko n'umukera n'ikenda kwijana iba yizewe mugabo rapid test y'inyana 15 akenshi nico gituma yo dupimye yo muntu yo rapid test tubanza tukaraba ko nta yandi ma symptoms akwise ajya sanzwe nyine ya covid dusa ari usanga ari ni negative mugabo akaba afite izo symptoms imbo uhonye cyatumu tumuyizora n'abandi usanga ugasanga iraba arabaye positive donc rapid test racyafite nta donc precision yayo ntabwo isa 100% mugabo PCR ari test ya PCR kugira ngo dupime uyu munsi hanyuma ngo ijye ibe negative numva usanga tetetra ari igikoresho bakoresheje ibikoresho nabyo usanga tetetre batazi bitanu heza tetetre ibindi bikeneye calibration ibindi kumva hariho rezo nyinshi umuntu ashobora kuronka rezo yita zitameze neza icyo nicyo namwishyura ikinacyo avuze ngo abantu ngo konfinema ngo abantu baba bayizore konfinema ugasanga ngo barabashyize ahantu hanyuma ngo ibiharo bikabandanya biduga usanga kontakte nubwo baba bashyize muri muze tetetra bamaze kwandura virusi wumva waramaze kwandura virusi nubwo bagushyira ahantu wumva ikaba yari muri periode y'incubation mugabo itari aterekana amasentoni hanyuma bamupima nubwo bari muri nuza muri konfinema ugasanga ibipimo bibaye pozitive ntabwo ndi kubona nk'umuspesiyaliste rwose w'ibya kovide mugabo ni observation na experience yuko ndabibona
nibaza ko inyishu zitamoye nashaka tujyana kumushyira na Bertrand Pierre Bertrand nawe nyine atubwire ubwo bucandago rwatanguye gushika rwakiriwe gute mu banyagihugu muri Afurika y'Epfo na cyane mu Barundi
ku byerekeye urucandago murakoze mushinga nka Frederic byerekeye ku rucandago ni ukumenya ikintu cya mbere gihambaye kumenya ni uko nk'uko umukuru w'igihugu yabitangaje uno munsi wicanda ashikirije abanyagihugu muri Afurika y'Epfo ni ukumenya yuko ubwa mbere na mbere ari bagitangura konka ibikigiri bya mbere by'urwo rucandago kandi ikintu cya kabiri nacyo leta irafise uburyo izo rutangatanga mu bantu kugira bahere cyane cyane ku barukeneye gusumba abandi hanyuma amatwa dusumira bazobanza cyane cyane kwisunga abenegihugu muri Afurika y'Epfo hanyuma abanyamahanga n'abandi ntituramenya neza ibintu bizokorwa ariko icyo bikoze ugiye kwiyumvira ukuntu urucandago rukora ugiye kwiyumvira ingurishi zishya zihaba mu bantu mu gihugu iyo urucandago rwavuze gutangwa ku rugero runininya ni uko iyo ndwara igabanuka mu gihe indwara yari imaze kugabanuka ni ukuvuga yuko n'abatuba baracandagwa nabo nyine bujya barahungukira kire nuvuga yuko haracari kare gose ubwa tubwiye ngo abarundi babyakiriye gute kuko urumva turamenya neza ingene tuzotangwa turamenya neza abazocandagwa imbere y'abandi abari bo turamenya neza igipikiri kizotangwa uko kingana nuvuga yuko ahanini y'inyica umuntu akwiye gukora kandi yibaza n'impano umuntu yohereza abandi bose ni uko mu gihe tutaramenya ingene bizogenda twuma twisunga ingingo zisanzwe zihari zijyanye n'isuku zijyanye no kwirinda kubikwegera turi benshi zijyanye no kwirinda ibintu bisanzwe bituma uwo mugera uhanahana mu bantu ni ukuvuga izi ngingo zo gukaraba ingingo zo kwambara twita masike ingingo zo kugerageza kugabanya igiti cy'abantu bicara hamwe ibyo byose bituma yuko haracyari kare kugira tubivemo dukwiye kuguma tubyisunga kugira tube twikingira abucandago nibwo amarere gutangwa mu bantu ngo yasohoza tubone akamaro kabyo muganga ati ko bakikare gusubiza yuko ngo hari icyo hinduka cyangwa hari ngo uko twubyakira kuko ntituramenyana n'imwe y'izogenda
ndabona hari umunywanyi w'iradiyo ijwi rya Amerika ava ariko arondera kubaza ikibazo ariko aratelefona ariko imbere yaho nagomba namwe Albert mugire icyo mutubwiye ku byerekeye cyane cyane uruhara gushyiramo ry'abarundi mu gihugu cya Afurika y'Epfo nk'uko twabivuze hari abarundi benshi hariho ishyirahamwe mwese mwahuriye kuko rifasha abarundi nashaka mutubwire uruhara rw'iryo shyirahamwe mu guhimiriza abarundi kudafata minenegwe icyo kibazo cya cyongwara cyaduka igisubije ku isi COVID-19
ego mu bisanzwe murakoze kandi kunsubiza ijambo nta kintu kinini yano bivuga ko cyane ku bijyanye n'ishyirahamwe kuko ibyo ndabiserukira ariko ndabona cyane ukuntu bakora ndabikurikirana impanuro ziratangwa ku Barundi basanzwe baba hano ku bijyanye no kwikingira kuko nibo baduserukira turagerageza uko dushoboye kose ndibaza ko atangorane ahanini ikintu tugora cyane ni kijyanye n'ubuzima bwa minsi yose uko nta umuntu aba abayeho ariko ku bijyanye na corona turakurikiza gusa impanuro tuba twahawe n'abadukuriye ndibaza n'ibyo
muri kamwe abandanya kumviriza Radio Ijwi ya Amerika turi kumwe munywanyi wa Radio Ijwi ya Amerika Diomede Misigaro akabazo mu kanya gatoyi tugakwijam
Allo Frederic Natar Sharkbashi ngira kwa ma tumiye muri ikiganiro shimya bapa abavandimwe bari muri Afrika y'Epfo ndashimira nabo turi kumwe gaba ari muri Leta Zunze Amerika akabazo nari mfise mbazabo abavandimwe bari muri Afrika y'Epfo kajanye n'ibintu ngira amaze tubise numva kenshi ku rubuga baracishaho ibijanye no kwikingira mugabo cyane cyane nakumwe wa Faransa bavuga ati hako wokingira hakurindira kuvura hari ibintu bigize iminsi bica ku rubuga bavuga ngo hari imiti y'ukwiyunyuka umuntu ashobora gukoresha ugasanga bifashije cyane mu kugabanya icyo cyorezo mbega Abarundi bariyo cyane abo muri Afurika y'Epfo baba bamuce ibyo bintu naho ku rubuga iwanyu birahaca kuko numvise ko hari abantu bemeza ko bifasha ejo bundi hari umuntu ariko avuga ko mu bisanzwe ijya virusi igenda mu mazuru masinus ikagumaho iyo rero umuntu ariko yiyuka kubera ko yiyuka n'amazi ashushe cyane harimwo tuvuge mukaratusi cyangwa iyo bita tangawizi ngo birafasha bigatuma ibyo bintu bivayo bikaribije mu muhogo uko bimanutse mu muhogo bigaca bishika mu maha niho uca usanga umuntu amushyize kurya bya ventilation muri Afurika y'Epfo nabyo ibintu nk'ibyo hari ibyo muhora mumaze kumva ikibazo cya kabiri ni kijyanye n'inshinge narabonye ko Afurika y'Epfo umengo yagize komande y'inshinge izo za corona ukuntu bizotangwa murazi niyo bazoha bose cyane hariho bamwe bazoronka priorite zoba kuri bande bazitabira ko n'abagi
muri tenesi nizere ko bakomeye nawe nyine nawe nibaza ikiza cya corona nawe nyine cyari kibagira magabo nibaza ko kameme bamaze ku aho nari kumubaza nawe ko bamaze gucanca abantu benshi muri Amerika nawe aramaze kururonka nibaza nawe ko gucanca amaze kururonka ngo kubyamaze kubagambagije cereke imiti tradisioneli imiti ikirundi pero umva scientifiquement umuganga imiti ko twizera ibintu byaciye muri nuze muri labo bakaraba amadoze ibiti amamigrame mugabo twibukanye twese ko kera kuva na kera narindi basokuru niyo miti bakoresha kandi ntibabonye ngo batwe ngo baratubyaye twa turiho na niyo miti yabavuwe iyo miti rero amahari y'amatisimoni menshi avuga ko iyo miti yo kwiyukira ya eucalyptus kanatsinda hari imiti myinshi dukoresha scientifique kwa muganga iva mu biti nibaza rero ko je vraiment ndemera ko hari imiti y'ikirundi ikora gusa ifoke iyo miti haba collaboration avec la médecine moderne na médecine traditionnelle je nibaza ko iyo miti muri iminsi amatestimoni menshi arasohoka avuga ko iyo miti yo kwiyukira n'ibindi byafashije abantu bagakira batayinze no kujya no kwa muganga no ngaho muri afurikide rero ama extract ya eucalyptus yo muri ari muri farumasi barayaguze rwose barayakoresha kandi na aparama ibyo numva abantu benshi bavuga ko ibyo byafashije abantu
ariko nk'uko mubivuze neza imiti ibanza kwemerwa na n'ibiro canke abahinga wo muri cyo gihugu babinonosoye cyangwa bikemerwa n'ishirahamwe mpuzamakungu rijeje kwitaho amagara y'abantu. Ikibazo mujana y'Igomeda abaje kira kabiri nashaka tugihe Pierre Bertrand Igomeda akaba yabaje niba hari programme izwi cyangwa inyigo zafashwe abazotangwa kuronka urucandago abazotangwa kuronka incandago zo kwikingira ico kiza. Ni cyo nico kibazo nibaza yabajije kumenya ashaka kumenya niba hari urutonde rw'abazohabwa bazoshirwa imbere mu guhabwa urucandago Pierre Bertrand wa Kujam.
Murakoze cyane mushyira mu kigaro murakoze kuri iki kibazo nibacije bashaka inyarukije rwose nari nze kurandira mbere nk'uwishaka nk'uwunganira gatonya jado kugiye ku kibazo cya mbere bijya bijyanye no kwiyukira bakoresha amazi ashusha mu rutonde karatuzi. Gituma nshatse kwivuga ko nyarutsa ni uko jewe ubwanje sivyo numvise cyane nasomye ahantu ubwanje nagiye nagwaye uwo mugera wa corona kandi namaze iminsi niyukira kandi byarafashije cyane rwose byarenze muri make rembi wasa yuko by'ukuri nk'uko jaga bivuze iyo miti irafashe irafasha ariko nuko amatugereza kwikora inyama n'iyindi. Ku byerekeye rero iby'urucanco nabyo uno munsi niho umukuru w'igihugu cya Afurika y'Epfo yatangaje yuko igitigiri atari gitonya kimaze gushika ubunye kiri mu kibuga cy'indege hageze yuko batangura kukidisibiwe bakirunza amaprovense mu ntara z'igihugu no gutangura gutera abantu bamwe bamwe. Kumenya rero igitigiri canke imigwi y'abantu bazoheba zoronga urucanco imbere y'abandi ubundi iyo perezida agize itangazo nk'iryo hacha umunsi umwe tugaca turonka mu buryo bwanditswe ingene ingingo zizoshirwa mu ngiro kugera tubishobora ni ngo tubabwiye ngo hazotangwa gutema ishinge banaka ngo bizorinde kunuku nuku canke ngo hazota ngo bazobironka ku buntu canke ngo abazotanga amafaranga nibaza yuko iyo tugira kino kiyago nk'ejo ku mugoroba twari kuba tufite inyishu gusumbura. Ariko muri kano kanya icyo tuzi ni kimwe gusa ni uko inshansho zatangiye gushika ni uko leta igiye kuzokwitaho ingene zitangwa n'ingene zishiragizwa mu gihugu. Hano ikindi nacyo tuzi twumvise mu majambo yavuze uno munsi mukuru w'igihugu ni uko bazokorana n'ishyirahamwe ryo gutumatuma n'akamakuru bya telecommunication yitwa MTN kugira bashireho programme yo gufasha ingene abaronka izo nshansho bamenywa igitigiri cyose bacanditswe n'ingene bakurikiranwa kugira hagize ubasha gutera babe bazatu yatengwe itariki iri naka canke uwuje akamenyetso intege igira atsembwa urushinge. Byo muri make novuga yuko leta iri kwirakorana n'ababijejwe bose haba mu rwego rw'abashinzwe amagara y'abantu haba mu rwego rw'abashinzwe ubushinga hanyuma ibisigatizwa rengi nazo bikora no kujya navuze kare hacyo cyangwa tumenye ubwo buntu butobuto bw'izwi amadetaye mugabo ikirishyuri kizwi neza nuko urucanco rwamaze gushika kandi ruzoshwiragizwa mu gihugu ubishobotse kose.
Kandi amwunganira
ego duga ku ijambo
amwunganira bintu urucanco rwashitse umunsi muri Afrique bitwa AstraZeneca rwaje ruvuye mu Buhinde n'Ubuhinde sinzi ama cooperation y'anze ya Afrique bisi n'Ubuhinde rwabo bahaye nirungana ni miliyoni donc ni miliyoni imwe yo umuriyoni rero ukazobwa mbere na mbere uzohabwa abantu bakora mu magara y'abantu hanyuma bakiba uko je liste nabonye hanyuma ngo bace baruha abandi bari mu service public nk'abarimu bace bajya ku bantu bashaje hanyuma abandi bakurikireho bace barujyana rero i Bronfontein mu muri laboratoire kugira ngo abahinga bo ngaho mu CBC nabo banze barurabe ko rukwije ibintu bisabwa ko bijya bagwa ko rushobora gufasha abantu 80 gushika ku 100 ko ari byo kugira ngo bate kuba abantu ngo ibazo bingorane. Nicyo nashaka kongera kuri Jean Bertrand.
Murakoze cyane rwose nashaka n'umushyana Albert nabanyene niyo nzima agize icyo avuze ku bibazo byashikirijwe na Diomede. Mushikana hai Albert namwe mu gicho muvuze ko bibazo byashikirijwe na Diomede Misigaro ari mu Tennessee ekana John and Isaiah ari mu ntara ya Iowa duga kujam.
Ego murakoze cyane Frederic kunsubiza ijambo. Tama numvise ibibazo ngo bibiri yabajije Diomede cyambere n'ikijyanye no kwiyukira imiti twita y'ikirundi ndabibona benshi babikora naho bataba bagwaye bazi ko bakurikiza ibivugwa iyo umuntu yumvise afite gripe mbona benshi baje kugura indimu ubuki bakagura karondera ibyatsi by'intuzenya ibyatsi by'igiti cy'umukaratusi mbona benshi babikora mugabo rero akumenya ko abagwaye apfa kubagwaye gripe akaca bikora rero bijya mu bisanzwe birakiza gripe rero iyo ubikoze gusa naho bavuga ko atari byiza utaciye ku muganga aba yarabyigiye ngo agire igipimo aguhereje ariko mbona benshi babikoresha hama ku bijyanye n'urukingo haracari kare tumenye abazoruhabwa sinzi nk'umuganga ajado yewe asanzwe abirimo cyane turamenya ko natwe tuzoshikirwa kumbure tuzoshikirwa ntawe ubizi ariko turacarindiriye haracari kare urukingo rwashitse no munsi tariki imwe turacarindiriye turabe uko bizogenda nibyashika tuzokwakira ibihari ariko haracari kare kugira ngo tugire icyo dushikirije kuri urwo rukingo murakoze
murakoze tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe kandi na Apollinaire ari mu ntara ya Georgia Apollinaire murafise ikibazo murafise icyumviro duga ku ijambo mu kanya gatoya
yego cyane murakoze Frederick murakoze cyane ku ijambo murakoze kandi ngomba nshimire n'abatumire bari muri kino kiganiro bari muri Afrika y'Epfo turi kumwe hanyuma nk'abandi ngoje kubara mutamwe saho muri mwana mutetanye mwiri we bitutse naho muherereye jewe ikibazo nari mfise no kuri ndamaze ndakenguruka cyane ku bintu bimaze gushikirizwa mu dushikirije ubu nyene ariko ikibazo mfise ni kijanye n'uru ni vaccine urucanjo ba rumaze gutangura gufatwa ndumva yuko muri Afrika y'Epfo rwashyitse yo kuwa mbere mu gitondo urumva amakuru hose nivyo bivugwa ubu kuvyerekeye urucanco ariko ikibazo nagomba kubaza nuko mu byo tubona ku mamedia tubona ku mawhatsapp n'ibiki hari abantu urucanco aho rugeze baba bakwigeze cyane ariko hakaba ariho n'abandi umva umengo barafise ubwoba bwo kurufata none nko muri Afrika y'Epfo mwe muri ngaho abantu mubona bavyiteze mwumva bari bagwiye barindiranye igishika cyangwa mwumva hari abavuga yuko bazorufata neza bari tayari kurufata kugira ngo bikingire cyangwa hari abandi ubona yuko bari kubarapingwa bavuga bati ngo shanjo je ntabwo nkeneye gufata kubera icyizere gike cy'uko rushobora gukora cyangwa ngira ngo biturutse niyo rwakorewe cyangwa nuko n'umwanya rumaze rwaratowe bishobora kuba hari imvo nyinshi ikibazo cya mbere icya kabiri nari mfite nagomba kongera ko none nkamwebwe nk'abantu cyane cyane asanzwe ari mu bijyanye n'amagara y'abantu ubona gute abantu ubahanura iki kuko nk'abo bantu batabyumva bumva yuko urucanco batagwizeye hari icyo mufise mubabwira cyobafasha kugira ngo biyumvemo kuruterwa ibindi
n'ibibazo ibibazo byiza cyane rwose reka duhe ijambo ashado ni nziza
murakoze cyane kandi ashimiye mugenzi wanyu muri Amerika kuri icyo kibazo cyiza abajije yego nibyo ku ma social media hariho ibintu byinshi ku ma WhatsApp bizirikira bivuga ngo abazungu ngo bashaka kwitermina ngo rase noire ngo bashaka ngo ibintu nk'ibyo ngo bashaka kwitermina ngo rase noire ngo abazungu ngo abakoloni ibintu nk'ibyo je nibaza ko izi cyanco zishyirwa ku miliyoni zashyitse ku munsi wa mbere abahinga bo ngaha muri afrikadiside abavirologe abandi bafite ibintu spesiyali zitandukanye bagiye kuziraba nazo kuko hariho abanuwari ngaha bafite amaspesiyalite bashobora kuraba ibintu bizogira n'ab'abantu bacu cyangwa bizobakiza cyangwa bizobarinda nibaza ko barahari bavuze ko bazotangura gutangwa predestinate izo ndwi zibiri bazoba bakiraba izo nshanjo zose zimeze neza zizokora izo zibura gukora ko zitazogira ingaruka mbi abantu nibaza ko amakenga arahari mu bantu mugabo giye kuki wanje nibaza ko byizera kuko abahinga bo nga ntibaruzanye bwo cyatanga gucandaga abantu ahubwo rwagi Bronfontein muri laboratoire nationale y'igihugu kugira ngo ibanze irabe efficacité yago hanyuma bazoce batanga gucandaga abantu
ayo makuru yarashikirije kandi n'amakuru y'ibihuha ubwo rucandago incandago zose ziko zirashikirizwa ni incandago zibanza kwigwa cyane gose n'abahinga babinonose mu bihugu izo ncandago ziriko zirashikirizwa ndoga kujamo
icyo nashaka kuvuga kuri mwe nabyo bisirikira ngo je ngo rucanjo z'inzoronga ngo rucanjo ngo uje mu ruzo uzotuma dasubira kurondoka ngo zirikiri biki je nibaza ko bagenzi turi kuri muri kiganiro n'abandi batwumva abazungu cyane iyo bashaka kutwica ama kompanyi farmaceutique yose nayabo ibintu by'indya byose n'iby'iwabo iyo bashaka kutwica baba baraduheje kera je niyo position mfite vraiment kuvuga ngo urwo rucanco ngo niba zoca baduhonerezamo natwe amaso amaso ni mu kiko turayibona aho hose zije zirabanza zigakorerwa ayo mpamvu ze bakaraba mugabo nibaza ko icyo kinjo vuga ngo bashaka kuduhonya iyo bashaka kuduhonya ibintu byose amakompanyi farmaceutique ibintu by'indya byose dukonsoma ngaha muri afurika ahubwo icyo tuhagiramo na kigoro natwe ahubwo turabe tuduze ibintu by'amahinguriro natwe dutangwe duhungure iby'iwacu naho kuvuga ngo baje gutwica kandi tubona ikiza ruhonyanyanganda yuko ibandanya kwica abantu hanyuma ugacu udekuraje abantu ngo nimurufate ngo nibaza ko atari byiza ahubwo twobandanya dukangurira abantu abashobora kuzoronka bakagufata je nibyo novuga naho ibyo bihuha ngo kwica abantu iki nibaza ko ari ibintu bihuhakira ku
mana ivyo n'ibihuha nyene n'ibihuha koko tugarutse kuri mwebwe mushyira ntahe Pierre Bertrand murundi ico kiza carashitse ariko ntigikomeye cyane rwose nk'aho iwanyu muri Afurika y'Epfo ariko nk'uko mumaze iminsi mubona iwanyu aho gisa n'icyihaye inkumbi akantu kameze nk'impanuro cyangwa icigwa abarundi boharonkera n'ikihe wihweje ukuntu ico kiza cifashe ngaho iwanyu muri Afurika y'Epfo
jewe novuga nk'uko naze kwa rumwe mu bashinganabi ariko turiko turayaga ngaho ari uwabivuze wameze nk'uwucisha akavuga ati byiza umuntu yokwikingira gusumba kwivura kuko iyo urikingira indwara birosha gusumba iyo uyivura yamaze gufata sinazi ko ku mpanuro jenoha ariko batwumviriza bose baba bari muri Burundi cyangwa n'aba bari mu bindi bihugu izi ingingo zifatwa zo kwirinda kwanduzanya icyo kintu cya mbere gihambaye gusuka ni ukuvuga iyo bavuze bati bamukaraba bagerageza mureke guma muhana ahantu mu ntoke mukorana mu ntoke gerageza mureke guma mwegerana cyane urumva izo ngingo zose ziba zikwiye gukurikizwa ikintu nabo abantu benshi bakunda gusamara ko ni uko biyumvira bati ejo nari kubonana akanacu n'abantu igihe gitwara kubona abantu akanacu n'abantu urumva abantu benshi babyiyumvira biraba bonyine mugabo nashaka kumenya umuntu wese wari kwarubiriza ngaha muri kino kiganiro yuko iyi ndwara uyu mugera wa coronavirus umuntu ashobora kuwugenda ntihagire icyo umubwira mugabo wawuhaye ukamuha ni ukuvuga yuko iyo waduhaye zino ngingo zo kwirinda kwanduzanya nitwiyumvire twe twenyine ubwo twiyumvire ko ushobora kuyigendana ntikugire na kimwe ariko wahura n'uwundi muntu ukora asoza afite akandi kagwara gato n'ukayimuha akaba ari itabye imana ni ukuvuga ko rero impano nashaka gutanga ni uko iyo turiko turiyumvira ingene izi ngingo zifatwa ntitwiyumvire ku bwacu twenyine twiyumvire abaturi iruhande twiyumvire abo tugendera twiyumvire abo tugenda kuramutsa twiyumvire abo tubona mu mazu twiyumvire abo tubona mu kibano abo dukorana ku kazi nitwamara kugera aho twiyumvira n'abandi nk'uko natwe twiyumvira twe twenyine niyo bizofasha cyane rwose kugabanya ihanahana ry'iyo ndwara
iyi mpanuro nziza cyane rwose tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington ndetse mu Kirundi no mu Kinyarwanda ndabona hari umunywanyi agarutse w'Ijwi ry'Amerika Diomede Misigaro mu ntara ya Tennessee murafise ikibazo cy'imvuyo mu kanya gatoya cyane rwose
ikibazo Apollinaire yakivuze ikijyanye n'ukuntu abantu bakira ubwo rushinge kubera ko twagiye tubona mu bihugu bitari bike bagenda barurwanya bavuga hari izindi ndwara zabaye asida malaria barajyaraguye abantu barareka barapfa bega uyu muvuduko janye ni ingwara yonyene gusinzi inde barazibagiye wo uri mu biki Ebola yaramaza abantu sinzi rero ko uko kwiyumvira muri Afrika y'epfo ko hari kuko hari n'abantu batari bacyo bavuga abantu babategetsi bagiye bavuga bati twebwe ntitwumva ukuntu uyu muvuduko uri nyuma y'iyi ndwara y'ubugeni sinzi rero ko basa ko bazibagiye ashaka rero kumva muri Afrika y'epfo akana ko karahari abantu boba mu barabara bagukandira n'ubunda kugateba gabibi murabyitonderda sinzi rero ko bihari kuko jembora ku rubuga henshi ari byo bintu bivuga ubu bavuga ati uyu mutima mwiza wo kumuruta abantu bakuri indwara yongere gusa izindi ziriho zarambaza abantu bava
ego me deka tubaze muganga Jado ni nziza ahagira icyavuze kuko nkuko mwabivuze ku mbuga nguruka na bumenyi haraba bihuha byinshi cyane rwose nyishumuha mushyanaye Diomede Misigaro ni he mushyanaye Jado ni nziza
ego ni byo abantu benshi amasinga barafite mugabo icyo navuga uravye abantu ariko barapfa abantu ariko barandura nibaza ko hakeneye ikintu diligence ifo ko umuntu yajisa agashyira ikiza ruhonyanganda ikintu gishobora kubahagarika ikintu cyonyine cyo gishobora guhagarika mu rucanco kuko imiti yoyo de remedi terapeutike imiti yoyo mbona iyo turayigerageza mugabo nta miti exact ira specifique iraboneka kugira ngo uyivure urucanco yo nibaza ko ariyo mizero kubera ko kugira ngo dukuraje ibiharuro nk'umu afite ifide miliyoni 59 z'abamaze kwandura ntushobora kugereranya na malariya ibiharuro nk'aho muri afitiro na malariya nayo hari mugabo ahandi muri ari byo mu Burundi n'ahandi mugabo ibiharuro mu gihe cy'umwaka umwe miliyoni 59 z'abantu banduye urabye ku isi muri Amerika miliyoni 26 z'abantu banduye mu gihe gitonya urumva ni kiza kitandukanye n'ibindi nibaza rero ko bwa mbere na mbere yashyizemo ego n'ugushyiramo kuyumvira mugabo uvuga ngo kivahe ego amaresheshi arabandanya barabandanya kuraba iki mugabo nibaza ko nukuraba nugushyira ingufu ingene twogihagarika mugabo abahinga barabandanya kuko nayo nyine amavariasi aguma haza amanitasiyo tuzobandanya inama tuzomenya ukuri ayo mamisi ari hanze avuga ngo cyavuye aha ibikiri biki mugabo nibaza ko twubandanya guhagarika tujye turi kuri front twubandanya guhagarika abariko baranduza n'abapfa n'abagwara nibaza ko ariyo yoba priorite mugabo ibibazo byo birahari kandi nzobandanya kuhaba mugabo nibaza ko tuzobandanya turonka inyishi bukebuke uko ama recherche scientifique uko amadata turonka amadata
reka n'umushyirantare Pierre Bertrand yarafite icyo yunganira ku cyo kibazo
murakoze cyane icyo nashaka kubwira abashyanayo ko ari Apolline hamwe na Misigaro bari kubaza ikibazo cyerekeye ingene hariho abantu baba birinze urucanco cyangwa barwakirana amakenga iyo nshaka kubamuza ndabwire yuko ahari nigiye kubiraba iyo ngendo yo kwinura urucanco sishasha mu bantu njye ndibuka neza yuko kera tukiri muhira urucanco bw'ubukambwe ufatiye ukarorera ufatiye ukarorera barukinya ari abavuga ngo ubutuma abantu batabyara urutuma bagomye ibyazunga ibintu byane biri kuva kera n'ubu tuyagadaze yuko hari imyaka nikeya cyane rwose mu gihugu cya Nigeria harabaye imvanzi ikomeye cyane hariho n'abantu batera ahantu hari abaganga bazine gucanca ibyo byane byo kubatira kwa barukinya icyahindutse gusa ni uko kino kiza korona virusi ukuntu cyateye bw'abantu na cyane cyane mu bihe tugezemo ubuhunye abantu bahanahana amakuru baciye kuri ibi twita ngo uburyo ngurukana bumenyi bituma umuntu wese ahari uwo ari we wese aba umuganga atari umuganga aba umunyapolitiki atari umunyapolitike aba umushinga muri bino cyangwa muri biriya umuntu wese ubu yarashobora gukora video akayishyira kuri YouTube umunsi arashobora gukora Twitter ugasanga isonga n'abantu bashyira ku 100,000 umunsi ashobora kugira poste kuri Facebook njyewe bituma iyo abantu bafite amakenga bica bishwiragira gusumba uko byashwiragira kera hambwa cumengo birategwa gusumba uko byarabinze kuva kera nicyo kintu cya mbere nashaka kuvuga kandi icya kabiri nacyo jeff atiyonga muri Afurika y'Epfo aho turi mukuru w'igihugu yaratangaje neza yuko ubwo rucanco ruje ngaha nta muntu n'umwe azoruterwa ku nguvu nta muntu n'umwe azofatirwa igihano ngo nuko atarwiteje haba abashaka gufata amasafari bagenda mu bindi bihugu abazo kwangira kugenda urwaka bite ruvuga yuko go rucanzo ruzokwitezwa ku muntu avyemeye abyishakye atagato kagiye hanica gatatu naco no vuga nuko abo barutinya baguyinuba barashaka kutazogwiteza ariko ikintu gihamba yuko yavuze kare tugize imana rugategwa igitigiri kinini nyagikwiye bizotuma haba bimwe twita herd immunity immunity mu cyongereza kuburyo ngo arizogabanuka bikwiye ku buryo n'atabaguyiteje badasubira guba bafise batera ingwane ku baguyiteje cyangwa batera ingwane ku gihugu cyose hamwe.
Murakoze cyane ngo se ndabona akanya kariko katujana ariko nashaka nsubize ijambo umushinjacyaha John Ndayizeye ku kabazo kagufi cyane rwose ka munsi y'umunota umwe hanyuma abashinjacyaha bagire icyo bakavuze.
Ego me je n'ukuri nariko ndumviriza umushinjacyaha ahejeje kuvuga ijambo avuze ikintu kiri kizima no kuvuga uru rucanco ni kureka gutera ubwoba abanyagihugu kubera ko turiko turaraba ingene umuvuduko w'iki kiza cya coronavirus cyaje cyazananye urateye ubwoba cyane rwose. Ni umwaka umwe gusa umuntu umwe wenyine yanduye iyi coronavirus mu Bushinwa mugabo mu mwaka umwe utararenga isi yose ikaba yakwiwe. Urumva rero haje ibintu bye bavuga ati incanco ngo zigabanye virus corona mu mubiri bica bibatera ikibazo. Niyo mpamvu hari amadidane yuko ati ibi bintu none twege tubitegwa nk'abandi kubera iki batabikinze hakiri kare bigatwara isi yose mpaka nuno munsi.
Inyisho ngufi kuri icyo kibazo ni uko urucandago rurafata igihe kirekire eka rurigwa n'abahinga ugasanga bifata igihe kirekire. Sozera akabazo gatoyi cyane rwose n'umushyira nayo ya Pauline nibaza ko afite akabazo kanyu.
Reka sozere gatoyi inyisho tukeneye kumva nka twege nk'abanyagihugu abasanzwe ni baturonderera inyishu itomoye baturonderera ingene bokingira iyo virus hanyuma ikahera burundu abanyagihugu bakitegembye kuko ni benshi bako barapfa bazira ubusa kubera inzara bugarane mu mazu yabo mu isi yose.
Murakoze cyane rwose mushyana ya Pauline akabazo ka nyuma ndabona turiko turasozera ikiganiro. Kuzichana muganga jadoni ziza na gidicho abivuze ko mukanya gatoye cyane gose
kubyerekeye ndagushimiye kuko kibazo abayije mugaho mwisanzwe kubyerekeye umuti wose wisanzwe sanga keke ifite amanifeste gondere ugasanga umuti nkaba abonza ntibawufata cyane abafite imbaraga nyabanye bawufata cyangwa ugasanga y'abantu kubera ama sistemi n'iteri yabo imeze ugasanga umuti afashe umuti nka penicillin ashobora kugira ama reaction anafilatike n'uru rucanco rero nabyo ntibirashobora birashoboka ugasanga umuntu aronse aragize reaction sinibaza ko bisubira ngo mu ikampani ya rukoze mugabo sindaraba detaye z'uru rucanco mugabo ya byose bari bamahanga izo nyama ibintu nk'ibyo nawe bivuga ati umuntu nk'uyu n'uyu byose mugabo abarukoze bara ama institution tunuyu urufashe nta sindabona ngo urabe ingene bimeze nta detaye dufite mugabo nibaza ko ari nk'incanco nk'urundi imiti nk'ibindi nibaza ko ama reaction yoba nk'ayandi nibaza ko azoba gere azoba minisi nk'ayandi mareaction cyane amaefeste gondere asanzwe aba hanyuma ikindi nacyo ni uko igihugu bitewe n'uwo cyitunganyije gishyira imforo mu kuraba utakafite y'ubwo rucanco nibaza ko nk'urwakise rwayo rushyitse rwagiye muri laboratwari perezida w'umujyi w'ijyanwa wawe utakafite yacyo.
mugusozera reka dusabe no mushyanahe niyo nzima na Pierre Bertrand ba gicho bavuze akamo bashigana uko muri babiri mukanya gatoro cyane ngose umwe wese munsi bunutumwe akamo motera abanyafrika muri rusangi eka abanyagihugu bose ku isi ko byerekeye ico kiza kigisirije ni nkakahe ikadutangwe kuri Albert niyo nzima
ego murakoze cyane kubusubiza ijambo hama je yakamo notera barundi cyane cyane turi hano muri FDCD n'abari mu gihugu n'abandi bari ku isi yose nuko ahanini kobandanya kwikinira nkuko babidusaba amahitati sanze turimo abidusaba bijya badusaba tukabikurikiza hariho gukaraba umwanya wari wose no gukoresha agapfukamunwa ama no kwirinda kuja ahakoraniye abantu benshi je nibaza ibyo o byonyene ko nkanje ndira niraze ndabona ko byamfashije kuko South Africa ubu umwaka ugiye guhera ni wabutaheze ukiza gihare mugabo jewe nta nibicurane ndegera ngirango no kubera nyene nikingiye pinze ahindi mpanoro notanga nuko tworeka gukoresha kwita kubihuha cyane kuko nibihuha ndabona ko byazanye ubwoba bwinshi mu bantu rero tureke gukoresha ibihuha tubyime umwanya ahubwo turabe ibyo abadukuriye baba ariko baradushikiriza nibaza ko ibyo byodufasha cyane murakoze
namwe Pierre Bertrand mukanya gato imbere yuko tuja kwa Jadone nziza mukanya gato kamamotera abanyafrika abarundi bari muri Afrika y'epfo abarundi muri rusangi kanabanyagihugu bose aho bari ku isi kuntu boshobora kwirinda icyo kiza cya coronavirus impanuro ziratangwa ariko ku bwanyu ikintu muba bwira nk'iki
murakoze cyane rwose Frederic je neza yuko mugenza njeje kuvuga asa nk'uwabivuze byose uretse ko nifuza kumwunganira mvuga ikintu kimwe gihambaye nuko twibuka yuko hariho abaganga bize ubuhinga bwo kubungabunga amagara y'abantu tumenye yuko impanuro batanze ziba zivuye ku mashuri menshi n'ubuhinga bwinshi bize bakuye mu isomero twirinde rero ibihuha twirinde kumviriza abantu bose baduka bazana amateori mashasha batubwira ibitazangirize twumvize cyane cyane abahinga babyigiye hama tubongere tugendere nka dufate nka nkama ingingo zose zifatwa n'amareta yaho duherereye kubijyanye no kwikingira murakoze
cyane rwose mu kanya gatoya namwe Jado ni nziza
yego nanjye ndashimiye rwose abatumire bose n'ababagiye ibibazo yego nanjye novuga ahanye turafise uko twobara dukurikiza amabwiriza umukuru w'igihugu yaduhaye kani Burundi birahari numvise hariho nuzenye kampanye ngo sinandura sinanduzwa yuko ukaraba kwikingira tubandanye kwike umuti wa bino bintu umuti munini gose no kwikingira tubandanye twikingire twirinde ibihuha uyu munsi dukonsoma amaprobiyose dukonsoma Europe abashatse kutumara mu munsi umwe kuko twese mu ngo zacu mu Burundi hose dukonsuma amaproduit avuye hanze sinibaza rero ko ubwo bucanco ariko iyo bashaka kutumara abaduheje kera Afurika baba barayiheje kera gushika kugeza aho twebwe tuzirondera petete nuzenya amahinguriro yacu mugabo unye nibaza ko ego ndasaba ko umuntu wese abandanye akoresha ubwenge bwiwe umutima nama wiwe akaraba mugabo nibaza ko ibintu by'ibihuha twovyirinda tugakurikiza impanuro abandanye baduha nibaza ko imbere ari heza ubundi bava ngo twese turi hamwe dushyize efora hamwe twese tukirinda ntitwanduze twese ikikiza nibaza ko tuzogishyira hari ibyo byose kizogabanuka cyane igihe
Jado ni nziza ndabashimiye cyane rwose ku kanyamwa turi kugira ngo muganire ni radio ijwi rya Amerika
yego nanjye ndabashimiye n'abatumire n'abantu bose bumva ijwi rya Amerika Diomedi n'abandi bose bari ku isi ndabashimiye rwose tubandanye twikingire iki kinyuza ibyo byose dushimira n'Imana ko ni Burundi wacu iyo tuva kitagiyeho rwose
n'ugushimira
Imana rwose
nawe mushikana Pierre Bertrand ndagushimiye cyane ngo se kukanya watari kugira ngo muganye ne radio ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane ngo se ndabashimiye ko ramwantumiye. Abashimiye kandi ose twayatse.
Murakoze namwe Albert, nyanzima?
Ngo nanje ndabashimiye cyane no kuri kwa Mungu.
Murakoze cyane ngo se turashimiye kandi abashingana he bose bafashe umwanya bagadutera kamo kugira ngo babaze ibibazo. Turashimiye John Ndayizeye, turashimiye kandi na Diomede Misigaro, tukabadushimiye kandi na Apollinaire bose bafashe akanya bakabaza abashingana he twatumiye ibibazo bitari bike. Turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi, turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese.